twise amakuru kugira ngo tubashikirize kuri wa 25 munyonyo namakuru y'unani gwa radio runani rufashwe mu mugongo n'umuhari w'abakenyezi nabigeme baranira amahoro n'umutekano mu Burundi. Kwa 25 munyonyo uko umwaka utashe amakungu aratangura isekeza kimisi 16 yo kuzirikana no kugwanya amabi akoregwa abakenyezi. Murano makuru y'unani gwa radio FPA ijujanya gihugu radio inzamba agate kakawe nimbonesha kure honesance tuzakurabira hamwe uko byifashe mu Burundi aho amabi akoregwa abakenyezi atari agaseseshwa rumuri. Umukenyezi yakorewe amabi nko gushurashizwa ku nguvu ntibyoroshe ko ashengeza wamukubaguye. Murano makuru kandi y'unani gwa radio turaza kubabwira ko amadosiye amaze gushikirizwa senare mpuzamakungu harimwo ay'abakenyezi bakorewe amabi. Muraza kubyumva mwido nido ry'ano makuru kubiga bw'ivyuma hari MS Steven yunga ko niwatuma tuvuga mukatwumva. Jospin Nduwimana afatikanije na engineer Egide Mwemero niwo batuma tuvuga mukatubona ku mbuga ngurukana rumenyi za maradio FPA hajo inzamba gate kakawe nimbonesha kure Renaissance. Ano makuru y'unani gwa maradio mugiye kubashikirizwa nanje Edi Claude Ninazwe turi kumwe na mugenzi wanje Josiane Muzaneza mukanya twinjira mu idonido ryayo.
Amabi atandukanye akoregwa abakenyezi n'abigeme mu Burundi isagaseseshwa rumuri cy'ivyegeranyo bishika wabona n'amashyirahamwe haranira iyubahirizwa ry'agate y'akazi na muntu mu Burundi vyerekana ko abakenyezi n'abigeme barenga 600 bakorewe ayo mabi muri uyu mwaka wa 2020 gusa. Muri bo hakaba harimwo n'abagandaguye bunyamaswa. Izo ni zo na Emmanuel Niyungeko.
Sagaseseshwa rumuri amabakorerwa abakenyezi n'abigeme abandanya gwirirana mu Burundi kuva mu ntango z'uyu mwaka honyene amashirahamwe atandukanye aranira agateka kazi na muntu mu Burundi amaze gutororokanya abakenyezi n'abigeme 630 bashurashijwe ku nguvu bamwe mbere bahava baranagandagurwa. Kuko tubisoma mu kinyamakuru Burundi Eko mu mezi atandatu ya mbere y'uyu mwaka abakenyezi n'abigeme 597 nibo ikigoseruka cyashoboye kumenya ko bakorewe ibyamfurambi. Eka umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi mu vyegeranyo wasohoye mu kwezi kwa Nyakanga na Gitugutu werekanye ko abakenyezi n'abigeme bagera kuri 21 bashurashujwe ku nguvu. Hambavu yuko gufatwa ku nguvu rero 9 muri abo bakenyezi n'abigeme baragandaguye bunyamaswa muri aya meza abiri gusa aheze kandi undura ayo mabi ntasiga inyuma n'abana bakiri bato. Mu turorero turi mu vyegeranyo bitangwa n'ayo mashirahamwe hari umwana w'umwigeme w'imyaka 10 yishwe ku mutumba Nyaru Manga zone Ruganza komine Matongo intara ya Kayanza. Ako kabikabishe kakozwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bari bagize igitero kwigenekereza rya 10 Nyakanga. Akandi karorero nako umwana w'umwigeme w'imyaka 13 wo muri komine Marangara mu ntara ya Ngozi yafashwe ku nguvu kwigenekereza rya 30 Nyakanga muri uno mwaka. Uwakoze ico caha akaba ari umugabo yubatse w'umubanyi wiwe ufite imyaka mike muri abo bakorewe ako kabikabishe. Nakana kakigeme k'imyaka 4 kafashwe ku nguvu n'umugabo w'imyaka 70 kwa 25 Nyakanga ku mutumba Mukoni komine intara ya Muyinga. Ugushurashizwa ku nguvu kuza kwiyongera ku yandi mabi akoregwa abakenyezi mu ngo tudasize inyuma abahagarikwa hadakurikijwe amategeko. Muri make rero ayo mabi nta bakenyezi asiga inyuma baba abakuze canke abakiri bato abize n'abatize. Abenshi muri bo basinzikazwa ku mubiri abandi bagahahamuka canke bagakumigwa mu bijanye n'itunganywa ry'ubutunzi bw'umuryango. Amabakoregwa iyo migwi ibiri ya nyuma akaba atoroshye gutororokanya kubera ko kenshi na kenshi abayakoregwa batubahuka kuvuga ibibabako ngo babishire ku mugaragaro.
Emmanuel Niyungeko. Icacho gufata ku nguvu y'abakenyezi kibonekeza mu Burundi na cyane cyane kuva aho hadukiye indyane mu 2015 igihe bamwe mu bajeje umutekano bari kumwe n'imbonera kure bafata ku nguvu abakenyezi n'abigeme. Bamwe muri abo baraca babaye cyane, bamwe ibihimba byirondoka bikaba byarononekaye cyane, abandi barahandurira indwara zitandukanye harimo n'umugera wa sida. Bene abo bakenyezi n'abigeme basa nuko bihebuye naho hariho amashirahamwe ariko aragerageza kubagarukira ko na cyane cyane mu kubavuza. Umviriza
ariko ndashaka kumenya ko afashe ku
Mu Burundi rero ngo yo mababandanya agwirirana kubera ukudahana ivyaha kwa hatsindaro na cane cane ukudahana be nivyo vyaha bikoregwa abakenyezi nabigeme ivyo bimenyeshwa n'umufasoni Imature Hunja arongo hishira hamwe y'abakenyezi nabigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ni mu gihe hari kwa himbazwa iminsi 16 yahariwe kugwanya mabi akoregwa abakenyezi. Imature Hunja avuga ko impenga ikiri ndende kugira ngo ako kabi kabishe karanduranwe n'imizi. Uyo mufasoni asanzwe yarananonose y'amategeko avuga ko amategeko mpuza makungu na y'igihugu akingira abakenyezi ariho kandi ko atomoye naho atigera akurikizwa. Kurikira Imature Hunja.
Muri ibi bihe vya none amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme niho nyangwa rikomeye cy'agateka kazi na muntu dusanga ku isi yose amabi yamaho kandi ari ruho nyanzanga. Vyongeye ayo mabi ntamenyekana kenshi kubera kudahana, kutavugwa no kwitinya kubashikiwe n'ayo mabi. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urahamagarira rero abantu bose kuva mu gacerere bakiyamiriza kudahana bikomeye abakora ayo mabi. Mu Burundi rero irisekeza ribaye mu gihe harangwa amabi menshi niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu muri rusange na cyane cyane ku bakenyezi n'abigeme kuva mu mwaka w'ivureta yo mu 2015. Abakenyezi n'abigeme barafashwe ku nguvu, baricwa mu nyamaswa, baranyuruzwa, baromogwa mu gihugu, abandi baricirwa ko abagabo n'abana, barahohoterwa, abandi barafungirwa. Kuva mu ntureka y'2015 mu ntumbero yo guhoza no gutuza abakenyezi n'abigeme batavuga rumwe n'intwaro y'umugambi uri ku butegetsi, gufata ku nguvu abakenyezi vyakoreshejwe nk'ikigwanisho cyo mu ntureka na cyane cyane cyoroshe kuronka cyonona n'ubuzima bw'abakorewe ayo mabi hamwe n'imiryango yabo. Baba inzoya, abayabaga, abakuzi, abatamakazi, eka nta n'umwe bagera umutwe abakora bene ayo mabi. Hejuru rero y'ibyo byabaye muri iyo ntureka y'2015 abakenyezi basanzwe bakorerwa amabi nabo bubakanye mu ngo zabo bagasuzugurwa bagaturubikwa eka n'ubumirimo yabo ugasanga birababako abakenyezi iyo bafunzwe nabo babaho ubuzima buteye agahinda kuko bafungirwa hatubahiriza agateka kabo
Imakire hunja umuhari w'abarundikazi n'abigeme bahari na amahoro n'umutekano mukanya tubabwira ibijanye n'amategeko araba ibijanye n'imanza z'abakenyezi bakubagurwa Mu madosiye arenga ibihumbi bibiri yatanzwe n'ababuranira abakorewe ivyaha mu Burundi muri sentare mpuzamakungu mana vyaha harimwo ayajanye n'abakenyezi n'abigeme bafashwe ku nguvu bishikirizwa na Armel Niyongere umwe mu bashingwamanza baburanira abakorewe ivyaha mu Burundi Armel Niyongere akamenyesha ko abakora ivyo vyaha ataho bagifise binyegeza bite bitebuke ngo bazokubitwa intaye mu gahanga tega amatwi umushingwamanza Armel Niyongere
n'abashingwamanza twaratanze amadosiye arenga ibihumbi bibiri muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha muri ayo madosiye harimwo amadosiye ajyanye n'ikubagurwa gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme rero ubunye murazi yuko umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha ariko agira amatohoza nyezina amatohoza kugira arabe neza ivyo twamushikirije yuko bikwiye ivyo twamuhaye yuko bishobora kuba ari ivyemezo bifashe ubu rero twebwe ko amatohoza ariko araba turavye neza ingene amatohoza ariko arakogwa turashimicwa cyane n'urugero amatohoza agezeho kigituma twabonye yuko ico caha cyo kubagura abakenyezi n'abigeme kibanda yakibonekeza mu Burundi mugo tugasanga u Burundi bwaravuye mu masezerano asanzwe ashiraho sentare mpuzamakungu mpanabyaha arico gituma twaciye dufashita ingingo yo kwitura ibisata bitandukanye biri ku mugabane wa Afrika n'umushyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe hagati y'akazi na muntu kugira turabe yuko abakore ibyo vyaha nk'ibyo bokurikiranwa hose kuko mu kuva muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha leta y'u Burundi yibaje yuko igira ibandanye ikubagura abakenyezi n'abigeme ikora ivyaha ata sentare mpuzamakungu iriho kuko bazi neza yuko ubutungane bw'u Burundi butigenga ubutungane bw'u Burundi kise mu kwakwabo ikinacyo nuko tubwira abari ko bakora ivyaha cyane cyane vya byo kubagura abakenyezi n'abigeme nta na hamwe bazokwinyegeza kuko bose bari kubaragwanya ivyaha nk'ibyo ikinacyo nuko twosaba abakubaguwe imiryango yabo yuko botekana bakarindira kuko ikizokurikira amatohoza ariho azoba ari gutanga imitahe ku bakoze ibyo vyaha hama bakurikirana
abo bakenyezi rero bakorewe ayo mabi ngo vuba bagiye gutunganirizwa ibyo bishikirizwa n'umushingwamanza Gustave Niyonzima uyasanzwe ari cegera c'uburongoye runani rw'abashingwamanza baburanira bakorewe amabi Cavide nako mu mfunyapfunyo y'igifaransa arongera akanahumuriza abo bakenyezi bakorewe ayo mabi abizeza ko imanza zabo ziriko ziragenda neza
rero novuga yuko ingene izo manza ziriko zirakurikiranwa n'ingene zitohozwa n'ababijejwe abo twazishikirije biriko bigenda neza cyane kandi tubandanya dukorana nabo yaba ivyo tubwongerereza mu vyerekeye ivyemezo n'ibindi tukabandanya dukorana neza dufatanye mu nda ibyo byose rero tubikora mu ibanga ntangere kubera mu manza z'ivyaha iyo imanza ziriko ziratohozwa dutegerezwa kuvyubahiriza mu byo bita principe du secret de l'instruction nkavuga nteraheza yuko byose biriko bigenda neza turabona ko hari umuco mwinshi kw'ibintu biriko bigenda neza kandi abantu bazokuzurizwa
umushingwamanza Gustave Niyonzima murani kwa maradio amakuru mukwirangiza kugwanya ramabi akoregwa abakenyezi ntikwari rukwiye kuba urugamba rw'abakenyezi gusa nkuko bivugwa na Pascal Nyonkuru wakabara umushakashatsi mu bijanye n'iterambere ridakumira muri kaminuza ya Coventry mu gihugu cy'Ubwongereza kubwiwe abagabo nyabuna ngo bakwiye kubigiramwo uruhara runini kuko aribo ahanini bakora ayo mabi kurikira umushakashatsi Pascal Nyonkuru.
Nitwa tuvuga ko aya mabi akorwa hagati y'umugabo n'umugore cyabaje nuko umugore ariwe aba victim ariko ni aba ayo mabi akorega umugore ari nka resulta y'ubusumba sumbane bw'abantu hadiho ndiko ndavuga umugore n'umugabo ayo mabi umugabo afisemo uruhara runini cyane niyo afise umuhara runini cyane rero mu kuyakora aranafise n'uruhara runini cyane kugira ngo nyene agarukane ubwo buringanire ari nabwo bubuze unatuma nayo mabi akorerwa abo bapasoni rero umugabo nkushira kwa mategeko nk'umuntu akomeye cyane muri community umugabo niyo abafise uruhara runini cyane mu muryango umugabo niyo abafite uruhara runini cyane washaka mu buzima bwa minsi yose abantu bose babayemo uwo mugabo rero arafise niba afise urufunguzo y'ubwo buringanire bwa mbere bubaho ubwo buringanire nibwaba butegerezwa kugwanya icyo kintu cyose gituma umupfasoni agire akorerwa ihohoterwa rero gushyiramo umushinga ntaye cyangwa umugabo muri icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane mu nzego zose zigize ubuzima bw'igihugu.
Nino kura kokamo kumushakashatsi Pascal niyo nkuru duciye dusozerera ano makuru y'urunani rw'amaradio RPA n'inzamba hamwe n'imbonesha kure Renaissance ndabibutse ko runo runani rwari rufashwe mu mugongo n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Mwakoze mwege mwese mwaduteze abiri bakoze na bagenzi bacu badufashije gutororokanya no kwegeranya ano makuru yaciye muri ano makuru yose twabateguriye Joseph Muzaneza na Eddie Claude nyine nazwe mwari kumwe kuri micro tukaba tubikibanuye tubifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu na mu butaha.